turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika I Kigali na FM 93.3 I Karongi, muri Uganda naho turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Abajeje umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda bemeza ko basirikare bikekwa ko ari aba Republika Demokarasi ya Kongo barabinje ku butaka bw'u Rwanda biba inka z'abanyagihugu mu murenge wa Busamamana.
Abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga ibikorwa rw'abakongomani iringara, baje kuzitwara zose zari inka 8. Mubo yabashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo.
Uyu ni umwe mu babanyi w'umunyagihugu wo mu murenge wa Busamamana ari mu bibwe inka muri gisata c'impunzi. Abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarakwiza imyaka yo kubaka babandanya kwiyongera. Turagendera ikambi ya Mahama nayo mu hirya nino ku isi. Amerika yatangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara by'inkende. I Vatikano naho umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Tubafitiye n'amakuru ya sport musa ngwikazi. Nongere ndabahikaze njuti bakunzi bijuri rya Amerika. Amakuru yacu tuyahereye muri intambara ya Hezbollah na Israel. Umuvugizi w'umurwi wa Hezbollah yagudaye aguye mu gitero Israel yagaviye muri Libani ejo kwa Mungu. Umwe mategetsi ba Hezbollah yatanze ano makuru ntashime ko amazina ye watangazwa, yavuze ko Mohamed Afif yiciwe hagati mu gisagara cyo mu rwa mukuru wa Libani I Beirut. Mohamed Afif yatanguye kuja ahabona cyane mu kwezi kw'icenda nyuma y'igandagurwa rya Hassan Nasrallah yahoze atwara Hezbollah. Umenyesha makuru itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP yashitse mu kibanza Mohamed Afif yagandaguriwe mu ejo kwa Mungu, yavuze ko yahasanze ibiziga by'abandi bantu bane n'abandi bane bakomeretse nyuma y'ico gitero. Abanyagihugu babonetse mu mabarabara y'umurwa mukuru wa Libani bahunga. Ntacyo Israel iratangaza ku by'igitero cyari gihitanye Mohamed Afif avugira Hezbollah. Mu gihe ibitero by'ingabo za Israel muri Libani biriko bitera byegereza uburaruko ico gihugu, Israel yasavye abanyagihugu ba mu bisagara birenga 10 biherereye mu buseruko bwa Libani gukinjura. Hagataho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Libani nabwo uvuga ko abamaze guhitanwa n'ibitero, Israel bandanya kugaba ku butaka bw'ico gihugu aho iri mu ruhigi rw'abarwanyi ba Hezbollah barenze 34,000, abatayizabo bakaba barenga 1,200,000. Ibitigiri by'abarwanyi ba Hezbollah bamaze kwasiga gatwe ntibizwi. Ku ruhande rwa Israel naho ibitero vya Hezbollah bimaze guhitana abagera kuri 76, aba bakaba barimwo abasirikare 31, abatayizabo ni 60,000. Tukivuga rero kuvya intambara Israel ihanganyemwo n'impande zitandukanye, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Ikinyamakuru La Stampa co mu Butaliyano kibivuga cishimikije tumwe mu duce tw'ibiri mu gitabo ca Papa Francisco kigiye gusohoka vuba. Ku bwa La Stampa, muri ico gitabo umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agira ati abahinga benshi bemeza ko ibibera muri Gaza bikwije ibisabwa vyose kugira ngo vyitwe genocide. Tubwiriza gukora amatohoza y'i bitse kugira ngo vyukuri tumenye ko hisunzwe amategeko n'insiguro itangwa y'ibiranga genocide ibera muri Gaza ari genocide. Igisirikare ca Israel ntaco kiravuga ku majambo ya Papa Francisco akatari gake muri kahise yamara cumvikanye camirira kure abacagiriza ko kiriko gikora genocide y'abanyepalestina. N'ubwa mbere umwungeri wa Ekleziya Katolika avugiye ku mugaragaro ijambo genocide y'abanyepalestina kuva intambara ya Israel na Hamas yaduka mu kwezi kw'icenda, ariko harabemeje ko yise intambara yo muri Gaza genocide. Vatikani ico gihe yarabibeshuje. Ivyo Papa Francisco yavugiye mu gitabo kigiye gusohoka vyafashwe nk'iki bidasanzwe bivanye n'ingene Ekleziya Katolika ikunze kwirinda kugira ico ivuze ku matati mpuzamakungu. Amajambo Papa Francisco yavuze ni nayo akarishe cyane avuze kuva intambara Hamas na Israel yaduka. Mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Afrika y'Epfo yitwariye Israel muri sentare mpuzamakungu mpana vya HCPI ivuga ko iri kikora ivyaha vya genocide muri Gaza mu kwambere umucamanza mukuru wa CPI ku Penal International yaciye adegeka Israel kurimbura niba abasirikare bayo bariko barakora ivyaha bagirizwa iyo sentare ifise icicaro muri Holland niravuga nimba yasanze ivyo vyaha Israel iri kurabikora canke itariko irabikora. Abajijwe amagara y'abantu muri Amerika batangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara by'inkende wanduye no muri leta ya California iri mu burengero bwa Amerika. Igisata kijejwe amagara y'abantu muri iyo leta cavuze ko wanduye yahora mu rugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yanduye ariko avurirwa mu buraruko bwa leta ya California. Ico gisata nticavuze igihugu co muri EAC wasanganywe ubwandu yahoramwo, cavuze gusa ko ariko aroroherwa kandi ko amahirwe yuko abandi yanduza ari menshi. Abatanze amakuru bariko bararondera abo bahuye mu ntumbero gukinga ko ubwandu bwo bwamuvuye ko bandanya guhererekanwa. Hambavu ya Amerika ibindi bihugu bimaze kuvugwamo abafise ubwandu bavanye muri Afrika y'ubuseruko n'Ubuhindi, Suède, Thailand n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rikavuga ko ubwandu bw'ibihara by'inkende busa n'ubwagabanutse muri rusange kuva mu kwezi kwa cenda abanduye barenga 300,000 aba bagwiriyemo abo mu Burundi, Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. OMS naho yemeza ko ubwandu bwagabanutse mu bihugu bitandukanye birimo Kongo yafatwa nk'ikirindiro gikuru cyo ngwara, haracakenewe incancu nyinshi kugira ngo ico kiza gituzwe Burundi. Ikigo CDC kijeje kurinda no gukumira ingwara kivuga ko Kongo ubwayo yonyene ikeneye incancu zigera ku 3 million. Muri rusangi ibindi bihugu byose bya Afrika byavuzemo ivyo ngwara bigakenera imiliyoni indwi z'incancu. Igihugu cabangamiwe cyane n'ubwandu bw'ibihara by'inkende ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kigakurikirwa n'u Burundi. Ijwi rya Amerika, aya makuru yose agezwe hirya no hino ku isi n'ayandi mwejeje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere dawa ikaze nfite bakunzi b'ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame atangaza ko biteye impungenge kwa muri no myaka hari abantu bacicwa bakizira uko bavutse. Yevuze jo kwa Mungu agaru kwa kwicwa ry'umucika cumu wa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda umukarere ka Ngoma mu burasirazuba bw'ico gihugu aheruka kwicwa urw'agashinyaguro. Umuvyeyi w'imyaka 66 aje yongera ku bandi batanu bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa munani kuno mwaka. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Asunta Kabuyi i Kigali mu Rwanda.
Urupfu rw'umubyeyi witwa Nduwamungu Pori nawe imyaka 36 y'amavuko warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 rwamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru dusoza. Umuyobozi wa Ibuka ku rwego rw'igihugu Dr. Gakorenzire Philibert mu kiganiro ya Ijwi rya Amerika yagaragaje ko nyakwigendera yishwe n'abantu batangira bamenyekana kuwa kane tariki ya 14 z'uku kwezi kwa 11. Perezida wa Ibuka avuga ko urupfu rwa nyakwigendera basanga rufite nk'isano n'ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje.
Twasanze uriya mubyeyi akirokoka yagize ubutwari bwo kuguma hafi yaho yarokokeye. Ibibazo rero by'itotezwa byabanje kugaragara kuri uyu mubyeyi mu gihe cya Gacaca, hakajya hagenda humva ko ibintu byo kumurenguriraho amagambo bazamugirira nabi. Ejo niho ku itariki 15 nibwo twumvise urupfu rwe. Kugira ngo urokoke Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nyuma y'imyaka 30 wicwe ruriya rupfu rw'agashinyaguro, kandi bigaragara ko bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya Jenoside yahagaritswe hashize nyine iyo myaka navuze. Twari wakiye rwose n'umubabaro n'agahinda kenshi.
Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 15 nyuma y'uko bamwe mu baturanyi be bamushakishije bakamubura. Umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omar avugana n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ubusanzwe uyu mubyeyi yari atuye mu murenge wa Rukumberi ko yari asanzwe abana neza n'abaturanyi be, gusa avuga ko batewe impungenge n'urupfu rwishwemo. Perezida wa Ibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omar yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu batarabasha gushyingura nyakwigendera kuko ibice by'umubiri we we abamwishye babitandukanyije
urumva bamuciye umutwe umutwe barawujyana hari igihimba gusa nyine gice cyo gusa umutwe ntabwo turabona bigaragara ko rero nyine babikoze nyine ari ibintu bifitanye isano nyine no kukomeza nyine kwica barokotse genocide nk'uko mubibona biri kugenda biba mu gihugu hose
urabona umwuka umeze ute
birumvikana abantu bafite ubwoba cyane cyane aba badamu bw'abapfakazi baba bonyine uretse nabo n'abandi bose nyine urumva ubwoba ntibwabura nyuma y'imyaka 30 ishize genocide ihagaritswe hanyuma abona ko hari na gahunda nyine y'ubumwe n'ubwiyunge yabayeho abantu batanga imbabazi bazabangamira ubumwe n'ubwiyunge bikomeje gutya
umuryango wibuka uvuga ko ubwicanyi bwibasiye abarokotse genocide yakorewe abatutsi butabereye aho muri Goma gusa kuko hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi humvikanye abarokotse genocide bagenda bicwa kugeza ubu ibuka ivuga ko imaze kumenya abagera kuri batanu biciwe mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda ndetse no mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda ubwo yasozaga inama y'umuryango Unity Club ni umuryango ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo ndetse nabo bashakanye uyu mukuru w'igihugu yumvikanye avuga kuri aya marorerwa
ubu muri umwaka 2024 muri uku kwezi cya turimo umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icy'abandi bazize mu myaka yashize tukicara tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda ntabwo ariko bigomba kugenda muri ba bandi barakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire ntabwo bikwiriye
abarokotse genocide batuye Rukumberi mu ijwi rya perezida wabo ngo ubwo babwongeye kuba bwinshi nyuma yo kubura mugenzi wabo ibuka ivuga ko inzego zishinzwe iperereza zigikomeje gushakisha bishe uyu mubyeyi Nduwamungu Pauline kugeza ubu ibuka ivuga ko abantu babiri bakekwaho uruhare mu rupfu rwe ari bo bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Assumpta Kabuyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
Assumpta Kabuyi urakoze tukiri mu Rwanda abajeje umutekano mu burengerazuba bw'ico gihugu bemeza ko hari abasirikare bikekwa ko ari aba Republika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu ijoro ryo kuwa gatandatu buca ari kwa Mungu biba inka z'abanyagihugu bo mu murenge wa Busamamana umenyeshamakuru wacu Gloria Twishime yanyarukiyeyo adutegurira ino nkuru
Mu butumwa bugufi SP Kwizera Karekezi Bonaventure umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yatwandikiye yagize ati
abantu bataramenyekana bibye inka z'abaturage aho amakuru dufite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi andi makuru turacyayakurikirana ngo tumenye uko byagenze
icyakora abaturage muri aka gace bo bavuga ko ibi byabaye ahagana mu masaha n'igice z'ijoro aho abatuye muri aka kagari ka Busigari bavuga ko batewe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisirikari iriho ibirango bya FRDC uku niko uyu muturage utuye muri aka gace ntabareshya yabituganije ku murongo wa telefoni
abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga urwego rw'abakongomani iringara ubwo ko amajwi yari menshi umuturage yagize ubwoba arirukanka inka azivamo ariko baje kuzitwara zose zari inka umunani yirutse kubera ubwoba ariko mu bo yabashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo
izi nka umunani zari z'abantu batatu bo muri aka gace
ni z'abantu batandukanye harimo umuturage witwa Gakuru Alphonse witwa Mpabwanimana Jafeti n'uwitwa Miranez izo nka zari mu mudugudu wa Bisizi akagari na Kabusigari umurenge nyine ni wa Cyanzarwa ntabwo zari mu mupaka uretse ahantu zari ziri naho umupaka uri harimo intera ijya kuba nk'ibirometero 2-3 n'igice ugenekereje babarenze umupaka binjira ku butaka bw'u Rwanda
twaganirije Gakuru Alphonse umwe mu bibwe inka hatubwira uko byamugendekeye
twibye inka batwibye nk'umunani ariko tumaze kubona imwe n'icyayi n'ebyiri zimaze kuboneka ngo turacyakurikirana amakuru turi kugira ngo dukurikirane hari abinjiyemo hirya bari gukomeza kugira ngo bifashe kureba mu bishyamba byabo muri Kongo turamenya uko bimeze mbwa nyuma ya saa sita bazisanze mu mupaka zigiye ziri mu mupaka w'u Rwanda na Kongo zinaho zari zimaze niho yari imaze kugera niba yari yananiwe kubera ko ndanubwo kuko zavaga aho ziri burayananiwe kugenda.
Mu busanzwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu hakunze kumvikana urubyiruko rw'Abanyarwanda rwishora mu mitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho aba baturage biga inka bahera bavuga ko batazibwe n'abatabazi ahubwo ari abo bari basanzwe babana.
Kuko warubonabonyemo yari yambaye imyenda ya Kongo y'abasirikare ba Kongo n'ikirango nanakibonyeho ngo banyitaje, ariko turi gutekereza yuko hari abahungu bageze bava mu Rwanda bakagenge muri za Kongo bakigira umutwe w'abazarendo, abo nibo bajyaga baza bagatereza ngo mu Rwanda ng'ahantu hari amatungo muri ubwo buryo kuko baba bazi kari agace k'iwacu bagakoreye amakosa muri ubwo buryo.
Abaturage basaba by'umwihariko ko ingabo z'u Rwanda zibarindira umutekano zakegera imipaka kugira ngo zikumire ubugizi bwa nabi.
Kugira ngo umutekano ukomeze kuboneka, serikali nuko bajya bacuma nabo bakegera hafi y'umupaka ku buryo hagati yaho turi bo barabegeye hafi twebwe tugasigara inyuma yabo bakegera hafi bazitiye umupaka nibo dushaka kutubera byiza. Ubwo rero bagiye bo bakegera umupaka twebwe tukabamo hagati zarushaho kugira umutekano.
Umuyobozi w'Akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yongeye gushishikariza abaturage kwimakaza irondo ry'umwuga kugira ngo bakumire ubugizi bwa nabi bw'abaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Abaturage turabasaba icya mbere kiruta ibindi byose ni amarondo, kumenya ko uburinzi bwabo n'ubw'imitungo yabo buri mu nshingano zabo n'ubundi. Amarondo akora, amarondo atanga amakuru, amarondo akumira, kubikirana ibintu bitaraba, ayo marondo niyo dukeneye. Bigaragara ko abantu bapanze irondo nabi, ntabwo abantu bashobora gupanga irondo ngo bibagirwe ahantu hari umutungo nk'uriya. Ibyo bimeze nk'amarondo y'umurimbo gusaba y'umuhango gusaba. Rero hashobora kuba irondo ryagiye kure cyangwa se ritapanze ngo rigabane uducerera kurikirana neza.
Ikibaya cya Kongo gihana imbibi n'u Rwanda kirimo ingabo za Kongo zivanze n'iza FDLR na wazalendo, ariko bivugwa ko imibereho yabo atari myiza, ari naho bahera baza kwibibatunga mu Rwanda. Kuba ingabo za FRDC zaza kwiba inka mu Rwanda ni ibintu byabayeho no mu bihe bitandukanye. Muri 2022 umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda mu mudugudu wa Cyamabuye, akagari ka Rusura, umurenge wa Busasamana, muri aka karere ka Rubavu, mu gace gakunze kunyurwamo n'abarwanyi ba FDLR. Byaje kumenyekana ko uyu musirikare wa Kongo yarimo yirukanka ku bana bari baragiye intama ashaka kuziba. Abasirikare ba FRDC binjiye mu Rwanda mu mezi abiri ashize bashaka kwiba inka mu kagari ka Rusura mu mudugudu wa Kageyo barateshwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yacu y'uno munsi. Mu gisata c'impunzi, ibitigiri vy'abana b'abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarashikana imyaka yo kubaka bibandanya kwiyongera mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda. Muravyumva mu nkuru imenyesha makuru yacu Thierry Ndayishimiye.
Ikambi ya Mahama iharugwamo abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka 18 barenga 332 nk'uko ubushikiranganje bujejwe impunzi Minema bubitangaza. Muri bo benshi mu bakobwa barakoregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda. Anavuga ko nyuma yaho bamaze kubatwaza inda, ibyabo babashurashuza baba babemereye birimo kuzobafasha biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye. Agira inama abandi bana bagenziwe. Ibyo kandi bishika no ku babyeyi babo bana baba babyariye iwabo, kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi atabushobozi bafise. Uyu mubyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi. Twavuganye kandi n'abandi babyeyi bo mu kibano ngaho mu ikambi batubwira ko ubuzima bw'abana b'abakobwa bayibamwe butorohewe kuko bakoregwa amabi menshi. Uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye kumabi ashingiye kugitina baba bavyeyi bakamenya inshingano zabo kubana ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya kubijanye nuko abo bana babakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye nuko bigishwa twavuganye n'ishamwe Plan International Rwanda gita abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu Alice Bumanzi ashinzwe programme y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iryo shyirahamwe
ufite parti y'abakansara ibafasha mu kubumva kumva ibibazo bafite tukagira noneho n'inyigisho dutanga kubigisha kabaho cyane no kubaha amahugurwa k'ibyo bintu bijyanye no gusobanukirwa ihohoterwa n'uko bagomba kuryirinda no kumenya channel za reporting ku wahuye n'ikibazo
abasenkuru ubushikiranganje bwitaye impunzi mu ikambi ya Mahama abo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'undi wese vuga neza Andre aserukira minema muri iyo kambi
bongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugira ngo
ibitigiri by'abana b'abakobwa bakoregwa mabi bibandanya byongerekana nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Plan International Rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo ariko nta bitigiri nyezina babashije kuduha by'abamaze gukoregwa ayo mabi ikambi ya Mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu indwi bitandukanye ivyo navyo n'u Burundi Congo Eritrea Afghanistan Yemen Sudan na Ethiopia Cherive ndayishimiye ijwi rya Amerika mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda
Ijwi rya Amerika umwanya ni w'amakuru y'imikino na sport turahera mu Rwanda uno munsi kwa mbere niho bimenyekana nimba ekipe y'ico gihugu y'umupira w'amaguru iza kuronka itike yo kuzoja mu gikombe cha Afrika c'ibihugu canke urugendo rwayo ruza guhera uno munsi kwa mbere Jean-Claude Munyandinda arabitubarira
Guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha y'Ikigali haratangira umukino wa nyuma mu itsinda rya kane mu rugamba rwo gushakisha icyo kuzerekeza muri Maroc mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mpira w'amaguru Amavubi y'u Rwanda arahura na kagoma z'indashyikirwa za Nigeria kuri stade mpuzamahanga ya Godswill Akpabio mu mujyi uyo uherereye muri leta ya Akwa Ibom muri Nigeria ku ruhande rumwe Nigeria yamaze kwibonera itike ya kane naho ku rundi ruhande u Rwanda rukaza gukina n'u Rwanda no kubona amahirwe ya nyuma ari kure nk'ukwezi umukoro wa mbere w'umutoza Frank Spitre w'Amavubi ni ugutsinda Nigeria mu rugo byatuma u Rwanda rugira amanota 8 mu mikino itandatu kubona ayo manota nabyo ntabwo biba bihagije kuko icyifuzo cy'u Rwanda nuko ikipe y'igihugu ya Libya yatsinda ikipe y'igihugu ya Benin mu wundi mukino muri ritsinda rya kane kuri bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga icyo cyifuzo ari nka zanzozi z'umuntu w'umukene cyane ngo kuko iyo ikipe igeze aho itega amakiriro kuri mu nsindire ibyayo biba byagenze wandabaga icyizere cy'abakunzi b'ikipe Amavubi cyo kwerekeza muri kane muri Maroc cyarushije kuyoyoka kwa kane cy'umweru gishize ubwo yatakazaga amanota 3 kuri stade Amahoro i Remera nyuma yo gutsindwa na Libya igitego kimwe ku busa icyo gihe abafana batashye bacitse intege amaganya ari yose
kuri Amavubi nta katagize yagerageje gusa ni kwa kundi wenda football nyine umupira widunda ariko nta nubwo wenda Libya yaturushije gusa ni kwa kugira amahirwe make cyane na kiriya gitego kibaye kiratunguranye mu buryo bugaragara ntago rwose baturushije gukina umupira
ndabaye cyane pe ndabaye gende bizikuntu byagenze nako batagize bagerageje
abari abatipe bacu baraturaburije kandi urabona bazahura na Nigeria kugira ngo bazayitsinde biragoye twihebye kabisa ugutsinda biragoye bikubiye gace ya kabisa ubu batashye nyine nibihangana gusubira muri AFCON biri kure nk'ukwezi
Muri ritsinda rya kane mu majonjoro yo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu nyuma y'imikino itanu kuri buri kipe ku mwanya wa mbere hari Nigeria ifite amanota 11 iyi kipe yamaze gukatisha itike yayo ku buryo mu mukino wayo n'u Rwanda ibiharanira gusa kurengera ishema ryayo Benin iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 7 u Rwanda rukaba urwa gatatu n'amanota 5 ikipe ya kane ano ya nyuma ni Libya ifite amanota 4 tukiri mu mpira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu mu ikipe ya Rayon Sports hatowe abayobozi bashya ni nyuma yuko wari umaze imyaka 4 ewe ikipe kapiteni wavuye ku rugerero kiganiro mu ngabo z'u Rwanda Jean Fidèle wa Yezu yeguye ku mwanya we mu gihe n'ubundi manda ya komite yarayoboye yari iri hafi kugera ku musozo. Mu matora yabaye hashyizweho urwego rw'ikirenga n'urwego rwa komite nyobozi. Ku birebana n'urwego rw'ikirenga rw'umuryango wa Rayon Sports watorewe kuba perezida warwo ni Paul Muvunyi. Ku mwanya vice perezida w'uru rwego hatowe Emile Rwagacondo, Abdallah Murenzi atorerwa umwanya w'umunyamabanga. Hatowe kandi abajyanama batandatu b'uru rwego rw'ikirenga rw'umuryango wa Rayon Sports bose uko bangana bakaba barigeze kuba ba perezida b'ikipe. Abo ni Paul Rwamyambuga, Valens Munyabagisha, Theogene Ntamaka, Charles Ngarambe, Sadate Munyakazi na Jean Fidèle Uwayezu. Muri komite nyobozi ya Rayon Sports Football Club watowe nka perezida w'ikipe ni Tadeo Twagirayezu. Ku mwanya vice perezida wa mbere hatowe Prosper Muhirwa, vice perezida wa kabiri aba Roger Aimable Ngoga. Patrick Rukundo yatorewe kuba umubitsi, naho ku mwanya w'umujyanama hatowe Denis Gacinya. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cumundira tubandanirize mu Burundi. Bitigeye by'abakobwa bitabira urukino rwo gusiganwa ku makinga muri ico gihugu biracari hasi cyane. Amaze kugwitabira bemeza ko rubafasha mu kwikenura bagahimiriza bagenzi babo. Nabo kurwitabira ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi hari ntara zimwe zimwe iyo babonye umukobwa anyonga igare bifata ku munwa bakumirwa, aho twovuga nk'intara Kamba ya Mugamba. Ariko rero hari n'izindi ntara nk'Imbo kunyonga igare bisa n'ibiri mu mico yabo, haba ku bakobwa cyangwa ku bahungu. Nk'igihanga muri komine ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, umusore atagira igare nta mugore abona kuko ariryo risenya rikavoma. Hari n'izindi ntara rero nka Buyenzi, igare ku mukobwa si ibintu bimenyerewe cyane, ariko nta gitangaza gihari kubona umwana w'umukobwa anyonga igare. Emmanuel Rukundo ni umukobwa uno munsi afise ikibanza cya mbere mu bigeme mu ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byamworoheye cyane kwijukira urwo rukino kuko ababyeyi biwe bamushyigikiye, naho benshi mu babanyi biwe batabitahura.
Sinavuga yuko nagize intambamye mu muryango, kubera mu muryango hari hasanzwe nyine hari ikinga, kandi n'ababyeyi nta n'umwe yigeze ambuza. Byari sawa kandi papa wanjye yari asanzwe ajya mu mahiganwa aserukira intara. Byari sawa nta kibazo nigeze ngira, ahubwo ngeze aho nshobora kuronka amahirwe yo kujya guhiganwa ku rwego rw'igihugu. Byabaye ari sawa gusa nyine mu kibano mu bagenzi barashaka nyine kuba bombuza bavuga amajambo, ariko ntibyanciye intege. Rero n'ubu ndacyabandanya kandi ndabona yuko harimo akarusho.
Sengiyumva Desire Hussein, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kubona bigeme bahiganwa ku magare atari igikorwa cyoroshye namba, arerekana uko babigenza kugira bukebuke abana babigeme bitabira urwo rukino.
Ishyirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi ryacye rigegera abantu batandukanye, nuvuga nti bashobora kudufasha mu kurondera abanonotsi babigeme bashobora kuba bifuza kunyonga amakinga babikona. Aho rero icyo dukora turaheza tugategura amahiganwa, hanyuma iyo turonse abakinnyi tugaheza tukabigisha ayo makinga ingene bayagendera ko bakaja mu nzu twakwita ko ari kadandukanema, hanyuma tukabaha n'amakinga bakoresha. Nkamusanzwe muzi yuko ariho n'ihimiriza ryamaze gukorera kogwa n'ishyirahamwe mpuzankino komite National Olympic, bavuga bati nimugerageze muduze urugero rw'inkino rw'abigeme, ntibabandanye gusa ari abana b'abahungu ari bo baboneka ko bashoboye inkino.
Uno munsi Sengiyumva arashima intambwe abigeme bamaze gushika ko haba mu mahiganwa abera mu Burundi cyanye mu makungu. Afatiye ku mahiganwa mpuzamakungu Burundi butunganya mu gihugu cyose, akitabirwa n'ibihugu byinshi, ati nta nkeke imbere ni heza.
Turavye intambwe abigeme bacu bageze ko umuntu yoshima, mugabo intambwe yo kubandanya nivyo dukora iyo iracyari ndende, na cyane cyane koko n'umuntu yatunze ikinga mu muryango. Ngira murabona yuko umubyeyi kenshi bafavoriza abahungu kuko nabo bakunda gutuma batigenduza n'akagendo vama amazi cyangwa ukora ibintu biri. Tugashimira cyane cyane yuko leta iduha uburyo tugashobora kujya mu nkino mpuzamakungu ari nka shampiyona du monde cyangwa shampiyona d'Afrique. Ivyo rero biratuma abigeme abandi basiye mu gihugu bavuga ati vya bintu bimwe akarusho.
Rukundo Emmanuela amaze guhiganwa mu bihugu nka Kenya, Misiri, Ghana, Afrika y'Epfo, Tanzania, Ububiligi, Ubwongereza n'Ubuswise, aremeza ko aho yavuye n'ahageze bitandukanye. Asaba abandi bigeme kutikumira abibutsa ko atarukino rwahariwe abahungu gusa
kamunotera abandi bigeme nuko bakunda imyuga yose batarobanuye ngo ibindi by'abahungu cyangwa bijya n'iby'abakobwa oyayi hama ababyeyi nabo nk'icyo bahanura nuko batyobuza abana babo mu ngabire zabo babafise bo bareka bakazikoreramo kuko umuntu ntabazi kizomugeza kure cyangwa kizotuma atera imbere
kuva mu mwaka w'2020 u Burundi boratunganya isiganwa ry'amagare mu gisata cy'abigeme rizungurukira igihugu cyose rimarindwi rigizwe n'uduce dutandatu uno mwaka iryo higanwa gitabiriwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Sierra Leone, Kenya, Uganda, Benin, Senegal n'u Burundi wabaye wa mbere ni umukobwa yamuka muri Burkina Faso nayo muri rusange ikibanza cya mbere cyafashwe n'igihugu cya Kenya Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika nunga haduce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo ndabashimire mwebwe mwariko muratwumviriza kuri mikro no mu ruhinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na Diane Nininahazwe turaza kongera mu bindi biganiro n'andi makuru ngiye kwatororokaniriza